mwari kumwe na Joy Diana Ninazwe yari akanyamuneza ntangere ko kubana namwe tuzosubira ejo kuwa mbere mu kurindira ariko sindabasize mwenyene ndabasigaranye dusangira ijambo.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internet ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze cyane nk'uko rero mubyumvise mu kiganiro dusangije ijambo cy'umunsi.
Fasole Marie-Louise Balichako, professeur Balichako, Mushyantahe Eugène Nindolira, Mushyantahe Eric Nsengimana, murakoze cyane rwose ku kanya mutari kugira ngo muganire n'iradiyo y'ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkora mutima. Ikibazo kijyanye n'ubutungane mu miryango, ikibazo cy'umuryango, aho bivugwa ko muri iki gihe itegeko ridatomoye, aho bivugwa ko umukobwa eka umwigeme cyangwa umugore adatorana ku muryango wiwe, nashaka ubwa mbere na mbere ngire icyo muvuze kuri ibyo bintu. Nashaka ntabwo ko umufasoni Marie-Louise Balichako iryo tegeko ritaratomoka neza, ibyo bintu bigikurikira imigenzo ya kera mu bya kera gute.
Urakoze kumva ijambo. Ndi uko yavuze, ndi Marie-Louise Balichako, ndi Umurundi kazi muri uyu mwanya sindi mu Burundi, ariko ndarongoye umuhari witwa Muhari Inamahoro n'Abarundi kazi abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu gihugu cacu.
Mujye ku ijambo rero ku kibazo nabajije, ikibazo cerekeye cyane cyane ikibazo kijyanye n'umuco, aho bavuga ko umwigeme adakwiye gutorana ibyo bintu bikicigwa bitashigwa habona neza kugira bitamogwe, ibyo bintu mwigwe muzakira gute?
Niyumvira yuko iyo Abarundi bagomba kuguma ku muco by'ukuri, ntibaba baremeye ko abakenyezi batera imbere mu byerekeye agateka kazi na muntu, kuko mu mico y'ikirundi siko byamye. Hari ibintu byinshi bitariho uyu munsi byashobotse. Abakobwa ibyo kuja ku ishuri byaje bitetse. Abakobwa kugira ngo basohoke bakore ibikorwa bitari ibyo mu nzu ntibaba byacitwa abazezwa nzu gusa, siko byari, byarahindutse. Abakenyezi nta jambo bari bafise kera, ubu barabifise kandi biremewe. Hari n'ibindi byinshi novuga. None ko ibyo byashobotse uyu munsi ni kubera iki? Icyo cyonyaye cyo bagira ngo umuco n'icyo kuri umuco ni mwiza kandi twese turawusomera igihe, kuko umuco nuriho igukiki kuri ikintu gihagaze gaho gusa. Umuco ni ugufasha kugira ngo igihugu n'abanyagihugu babane neza, babeho neza, bashire hamwe. Rero umuco ntiwamari wa wundi misi yose. Umuco si ikintu gihagaze aho kitanyeganyizwa, ni ibintu bigenda byunguruza uko bihe bigenda byunguruza.
Mushyira nta Eric Nsengimana, mwarakurikiranye ukuntu ibintu byifashe munsigura gute idashikirijwe na sentare ntanyinzwa y'u Burundi ku byerekeye cyane cyane gutorana ku mukenyezi?
Urakoze cyane Nsengimana Eric, abantu umuyobozi w'ubaruka cy'amaranira amajambere ajapa mu kinyarwanda n'igifaransa, isiramu ry'u Burundi n'Afurika n'amaranira amajambere ajapa ko kuspreme yashikirije ikibazo kijyanye n'ibijyanye no gutora abigeme n'abakenyezi mu Burundi. Twari twanabivuze ko bagitangura gukora iryo tegeko mu kiganiro ntibatashashize ku ijwi rya Amerika, ko iryo tegeko ridakunda uravye aho Burundi bugeze ukaraba n'Abarundi, kuko guhindura umuco saba ko uwo muco wonyene ari wo wihindura. Ukuvuga umuco kujya wagiyeho ata muntu awusizeho ngabishyigiye ukigiye uko nyene, iyo bishyitse koko kigira ko kifundika cyo nyene kirifuta ata ngufu birinze kujyamwo, kuko birinze bicamo ingufu nta muntu ashobora gutsinda ikintu kijyanye n'umuco. Ni nk'ibintu bijyanye n'ukwemera, ni nk'ibintu bijyanye n'imyemerere y'umuntu, ni ibintu biba biri mu mutima. Rero ibintu bijyanye n'umuco ibintu bya biringaho biri reglementaire ubyumvuko mu gaba gasanga byikoze bifise ingufu zidasanzwe kandi ikintu kidateye ingorane sinumva ingene uzakurondera ingorane mu kugira ngo gushaka kubikuraho kandi atangorane gisanzwe giteye ibijyanye no gutorana kw'amatongo mu bakenyezi gushika uno munsi nta ngorane na zimwe zibiteye ku rugero rwo hejuru ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga umwigeme avuye muhira akagenda kubaka akirayo arima amatongo canke agakoresha ubutunzi bwiyagiye hanyuma uwundi nawe bavukana arongoye aza gukoresha vya bindi vya wa wundi yari asanzwe aba ngaho muri uwo muryango hamwe wa wundi yarari hanyuma ntibagira ntibaca bamuvuga ngo baramwirukanye yifuza kuza kurima baramuha ikivi akarima atangorane atangirane na zimwe zihari rero sinumva igituma bari bifuza kubihindura mu kivi vyo nyene vyisizeho uko kandi ari vyo abakera bitahindutse iyo rero mario wize nawe avuga ati n'ibindi mico y'uko utiga kera yarahindutse aragize iki n'ivyo yarahindutse mugabo none itegeko ryaje ribwira umuntu nzeribwira umuntu ngo umukobwa umugeme ngo naje kwiganiri bo nyene muntu nzeye bisanzwe bariko bariga bisanzwe bari kwishure bisanzwe babarutse kwishure bisanga ni benshi batangiye gukora imyuga itandukanye nta tegeko rihari ryabwiye abigena ngo nigize kubaka
ikibazo cerekeye niba uyu muco watangorane utitura kigaruka ko ariko nashaka amaze umushyira ntahe Jeune n'indorera igeze kuba n'umushikiranganji yaje ijwi hagati y'akazi na muntu eka yarongowe n'amabanga akomeye cyane rwose mu bindi bice agira icyo atubwire hari abantu bashobora kwibaza ko kudatorana kuba bigeme bishobora kuba ari ibintu bihunyanga agatega kabo ivyo mwebwe mu bivuga kwi
izina ryanjye waribuze n'amabanga amwe amwe wayabuze ico novuga ayo mabanga narishinzwe muri inama mpuzamakungu ONU naraserukiye ishyirahamwe riharanira agatega akazi na muyone mu bihugu nka bitatu muri Afurika mugabo ubu narapasuye ntacofise ngora jewe ico novuga kuri ivyo ni ibintu bisanzwe cane jewe nibagiye kuvuga ko mucamanza nakoze ivy'amategeko ndi licencié en droit muravyumvitse namwe jewe biroroshe cane umuco ntushobora kuba uri hejuru y'ibwiriza shingiro kandi ibwiriza shingiro ari ibintu bimwe bimwe bivuga twese tutegerezwa kumva kandi tukabishigikira ishyirahamwe ibwiriza shingiro simvuga ingingo zivugamo 13, 19 mu 2022 n'izindi iravuga neza yuko abarundi bose cyangwa abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko iroroshe kumva twibagire yuko izo ngorane dufite mu Burundi zavuye mu bintu byo gukumira abantu gukumira ni ibintu bishobora gutuma haba ingorane mu gihugu ivyabaye mu kahise ku Burundi byavuye cyane cyane bavuga ko ari ku moko bashobora kuba ku ntara ntitwibagire yuko n'izo ngorane zishobora kuva gukumira nico gituma rero kubwanje uwo mukuru wa Paul Supreme ahubwo yari kwandikira abwira abacamanza bose batubahiriza ibwiriza shingiro yuko boshira imbere ibwiriza ca imanza zerekeye amatongo jewe niwo mpagaze kuko ibintu bisanzwe cyane umuco imico kama ishobora kuba ari hejuru y'ubwiriza shingiro kandi iyo bwiriza shingiro ivuga ibintu twese twemera twese turangana imbere y'amategeko
tugarutse kuri icyo kibazo cy'umuco umuco n'ikintu nk'uko bivugwa n'umuco urahinduka hariho imico myinshi abarundi bari bafise kubera iterambere iyo mico itakiriho ni kuki mushiganahe Eric Nsengimana muvuga ko iyo mico yogumaho ikazokwikuraho
ni kubera ko icyambere atangorane itetse mu gihugu
sibyo
arafa ingorane zihari no munsi z'amatongo ntizihagaze kubera ko abigeme batatorana je n'imisosiyare kandi batwa mu depanse de toatoro usanga zihagaze ingorane zininiya z'amatongo kubera ko batatoranye kandi ikindi naco nk'uno munsi tuko turavuga hamwe iyo bwirizwa iryo tegeko ryari gutorwa umukobwa agatorana iwabo hanyuma akaja gutora iyo agiye agavaye akaza gutorana iwabo iryo tegeko ryari guteza ingorane ni nacyo gituma nabo yega barababajije abenegihugu twaragiye mu ntuze muri kampanye yo kugira yo kumviriza abenegihugu ku icyo babivugako la majorite bavuze ko atangura n'iteje yo bwirizwa je bajya banga none mukizi ara majorite abavuze ko atangura n'iteje ibazo kibakiri he ura umuntu wese nkwavuga ko abantu bangana umuntu wese afisure ngukungana nivyo barangana mugabo udarasigite respect rarwa uburenganzira bw'umwe ni ubwundi butangurira iyo uwo nyanzu uburenganzira bw'undi ziba ari ingorane iyo ubu icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane rwose ahubwo nubwo bavuga ngo imico y'umubwirizwa shingiro deja kugira cyubakwe bafatiye ku mico y'uburundi ni nacyo gituma hari n'igipolisi kigeze ko yubahiriza
bavuze ko umushyana Eric bavuze ko umukobwa adashobora gutorana ntibaba bamurengere akarimbi
kubera ko wanashaka hariho imiryango imwe abakobwa bavuga bati twe itongo ry'iwacu tuzogabura n'ababyeyi bakavuga ati tuzogabura nta ngorane hakaba n'abandi batababuza kugabura ntibaze no kugira no kugabura cyangwa ngo baze kuraba ayo matongo yawo iwabo nta ngorane na kimwe biteje umukobwa ko ashobora gutora ni iwabo ibyo ni ibintu konvensionere umuryango wiyumvira kuko ni umwana mu bandi ashaka itongo ntibamwime kandi nta tegeko rihari rivuga ko batamuha yaba hari itegeko rivuga riti ntatorana aho niho zizaba ari ingorane mugabo utari mu itegeko kuba ntibacemewe
reka tubaze n'umufasoni Marie Louise baricako niba icyo kibazo cy'umuco kidateye ingorane mu gihugu no mu banyagihugu cyane cyane ku bafasoni n'abakenyezi
cyateye ingorane cyane kandi cyateye ingorane kuva kera kuko byamyeho gutyo ko abahungu n'abakobwa batanganishijwe abagabo n'abagore batanganishijwe ati baraza amategeko niyo sisiteme patriarcal tuvuga rero ko Eric avuga ngo nta ngorane biteye sinumva aya majambo yose turiko turavuga ibintu ata kibazo biteye ntacyo turiko turafasha rero je ndatangaye mugabo n'ibisanzwe birashika jewe nibaza yuko iki kibazo cyo kuvuga ngo umuco ni ukuvuga ko umuco utuboshe utuziritse tudashobora gutera imbere ikintu cy'uko abakenyezi n'abigeme bakeneye gutorana ni ikintu cy'agateka kazi na muntu kabo abakenyezi abakobwa n'abana ku rwego rumwe n'abahungu niko amategeko babivuga niko bwirizwa shingiro babivuga kandi nibyo tumaze iminsi tuzi tubona bavuga hose ati agateka kazi na muntu agateka k'abakenyezi agateka k'abakenyezi rero nimba tukavuga mu majambo hagira mu ngiro tukabona yuko bo badakwiye kuronka icyo si cyo ami cya kabiri ndaco jewe n'ukuri ntashima na gatoya ibi bintu by'uko abantu bariko barakorera abategetsi cyane n'abantu nka Eric bariko bakorera ku kintu cyo kuvuga ngo abakenyezi bize nibo bariko baragumura abatize ngo kandi bakababwira ibyo badashaka cyuko utabishaka no kutabimenya rero sinumva yuko ari umuntu n'umwe yobyamamaza ngo bivuge neza ko ari byiza ko abantu batazi n'uko bafise uburenganzira ko abantu batazi yuko naho bari bashobora kuhava bakaja imbere bagatera imbere ni ukuri n'ibintu bibabaje cyane bigatangazwa n'inge muntu yavyaye abana akaba afise abana abahungu n'abakobwa ashobora kwemanga akemeza neza yuko niko bimeze niko umuco bivuga ntibashobora kungana ntibikunda
ubona
muri iyi myaka ntibishoboka tubyemere cyangwa ntitubyemere ntibishoboka muri iyi myaka
mushyira nkaye jene n'indorera mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gukumirana cy'imbyare zishobora kwaduka mu gihe nk'ubutegetsi ka leta igiye mu bintu mu bisanzwe bijejwe ababyeyi bagaburira neza abana babo nk'uko bisanzwe bafata abana babo umukobwa umuhungu bose bakabafata kimwe ibyo ntibishobora gutera ingorane cyane cyane ko tuzi ko hariho nk'abantu bashobora gushaka kwigungira ko bakishingiza iryo tegeko kugira ngo bakumire abo bavukana mu kugabura amatungo
izo ngorane zirahari kandi Eric arabizi sinzi igituma avuga yuko atangorane bitera jewe na Eric usanga afise abakobwa bavukana amadresi yabo jewe nabo ndazi yuko nzowumvisha yuko bitari ibintu bisanzwe cyangwa afise abana akaba afise umuhungu n'umukobwa nabo nyene nobasigurira neza kandi nibaza yuko abo bana batobyemera nibaza rero yuko tureke guhendana na Eric abaye umukobwa sinibaza ko yovuga uko nyene nk'uko ariko arabivuga ikindi jewe mvuga we avuga ati le strict respect de la loi ibwiriza shingiro iri hejuru ya rwa iyo ariyo yose cyo gituma rero nk'uko nabivuze uwo mukuru wa Cour Supreme umuntu wese yofata ingingo cyangwa agaca urubanza atakurikije ibimubwiriza shingiro yo mwisanzwe niho yo yoca avuga ati ivyo muko muragira muko muraja hejuru muko muravyora guze ibizwa shingiro usoka itegeko ubwanjye gutorana nivuge yuko abakobwa n'abahungu bangana imbere y'amategeko mu bisanzwe dufise ku constitutionnel ikora neza yocija inama hanyuma umuntu yitwaye kuri constitutionnel tukayibaza ati none iri tegeko irajanye na nibwiza shingiro cyangwa iravyora noze ibwiza shingiro kuri constitutionnel ari abacamanza b'ukuri bize droit nk'iyo nize nta yindi decision bofata atari kuvuga yuko itegeko yo gutorana iri anti-constitutionnel iri kubiri n'ibwiriza shingiro cye nibaza ko byoroshe ariko ama manipulation ahubwo manipulation iriko iraba ni manipulation yaba ari ku butegetsi badashaka kubishyira mu ngiro na manipulation kuri ibyo yewe ibyo kuragira ni manipulation kuvuga yuko atangorane kandi tuzi yuko harabaye amaka menshi tuzi na wewe uzi kucuvuga ngo ntangorane jewe nibaza yuko quelque part ivyo je nuvuga ko ari manipulation ukubi rero si uko bimeze kandi ibizwa shingiro iragaragara c'est clair
Moshe na Eric Sengibana muri iki gihe amakungu yose ashira imbere uruhara rwa Fasoni mu bihugu bitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu biro bitandukanye abantu bose bavuga ati muhe akazi abadamu bangana n'abagabo ibyo bise 50% 50% muri iki gihe no mu nzego zose z'igihugu bahimiriza eka usanga hariho umugambi gushyira abafasoni mu mabanga akomakomeye ivyo ntibitekubiri n'ivyo vyo kubandanya kuri iyo mico ya kera mwavuze ko yonyene ishobora kwihindura
ivyo ntibitekubiri nta nuko bisa na gatoya uri kubabiraba kubera ko nimba umugeme yarize irivuga ronka icakora cyo kumwe n'umuhungu nimugire nimufatishe mucitiranye ngo nibijanye n'ugutorana kw'amatongo kuko navuze ngo nimba jewe tuvugana ndasaba abakobwa tuvugana baragiye kwabigwa bagiye kwabigwa ubu abasigaye muhigira nta kibazo bateye babandanye babayeho kimwe n'abandi bana nta kibazo na kimwe bateye na babandi bagenda kwabigwa nabo nyene bavuga bati hari iwacu haramera dushaka kuza kwarima umubyeyi navuze ko ntashobora guhagarara ngo avuge ngo uyo ngo kubera ari umukobwa ngo ntashobora kuronka itongo ngo umuntu wonze ngo ngiwe nashaka banyumve neza abo aho yavuye ngo ntashobora kuronka itongo ni nk'uko na wa wundi nawe iyo yavuye kandi yaje nyine ngaho avuye uwo mwigeme wo nawe nyene ashobora gusubira muhira akagira iki atahabwa itongo ahubwo ingorane ahantu ziri nibaza bashaka kuvuga ni nko muri bino bintu abantu ababyeyi baronka bijanye n'ibyo akomersiale ugaca usanga bashatse abahungu ku bya afurika kugira ngo bashobore gukuramo abakobwa umugabo apfana ku by'amatongo ivy'amatongo nk'uko mwabivuze nta muntu n'umwe avuka aho hantu wovuga ngo ntafise drowa ngo ntashobora kuza kugira ngo abana ngo nk'ubu ngo mushikanje ngo ntashobora kuza muhira oya reka munyumve neza rero umuntu wese ugiye kubiriya n'ibijanye n'iby'akazi n'ibijanye n'amabanga umuntu wose mu mashyirahamwe no muri leta cyangwa mu mashyirahamwe mpuzamahungu ibyo ntibisa ibyo mwese niga ku ishuri rimwe hari n'abakobwa usanga basumbya abigenza usanga basumbya ubwenge abahungu ugasanga ni umutera ashobora gutwara abandi bise mudeje aba esipegiteje nayo n'abandi bashobora kugira bashobora guserukira igihugu
madame Marie Louise Maricako ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo abigeme eka n'abahungu cyane cyane abavukana babone ko bose bavukana kugira ngo ntihagire ubaciramo haba hari leta haba ubucamanza kugira ngo abavukana bazagume basangira ibyo ababyeyi babasigiye ku bwanyu inkingo zafatwa ari nk'izi
ndabona ari itegeko ryoshigwaho igituma ryoshigwaho ni iki no kugira ngo ibintu ntibigume mu majambo gusa ntibigume ngo nije akaranga bibe ibintu bizwi simvuga igituma bitoshigwa mu itegeko kugira ngo bose bamenye ko ari uko bimeze nta n'ikindi naco kuragira kugira ngo abakobwa uto bashobora kuza muhira sibyo kuza muhira nuko utaza muhira umukobwa n'umuhungu n'abana b'ababyeyi bamwe barangana bazohabwa ibingana rero sindabyumva neza igituma biba ibintu by'impari kuko ntibyari bikenewe kuba impari ntibyari binakwiye kuba impari n'ukuri nimba by'ukuri ababyeyi bose bazi yuko abana babyaye ari abana co kimwe bene kuko ntarumva abavyeyi ga Frederic niko ke ntarumva abavyeyi iyo afise abana biza amashuri bagabaronka akazi bagakora canke abana bitekereza kwisusunura niko ke batavuga ati imfashanyo y'abakobwa banje nayo nkeneye nkeneye abahungu ko nibo bana imbere y'abakobwa niko ke ntaravyumvise bwo bahageze yuko abana batora naco kimwe ikaba impari ariko abana kuza guterera gufasha abavyeyi no gukora ibyo muhira byose birakira rero jewe mbona yuko iryo tegeko ryobaho iryo tegeko ryobaho hanyuma bikaheza bigatunganiriza bose irya kete ujya mu mukuru wa sentare ntahinyuzwa yanditse naryo mu gihe imanza zamaze gucibwa hariho imanza zamaze gucibwa boshobora kwishimikiza kugira ngo baci imanza uko bibereye jese mu bigituma na kimwe vyotera ingorane naho vyoba bitara ico gitabo bariko baragizishiramwo zose kitaremezwa imanza zaraciwe kandi ziranditswe kandi zirazwe rero izo manza si mu bigituma tuzishimikiza hama ngo buhoro buhoro iryo tegeko babone neza yuko nabo nyene iryo tegeko rikwiye kujaho kuko ntituzosubira inyuma abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo byaremejwe muri constitution y'urundi gukoresha jeune yabivuze barangaza
ibizosubira inyuma mushira naye je ndorera hokorwa iki kugira ngo ubwa mbere na mbere bizashingiro byubahirizwe ikintu nacyo kugira ngo batarajijuka uko umukenyezi umukobwa n'umuhungu bangana ikintu cyo kurwa n'iki kugira ngo n'u Burundi buje ku ntambwe amakungu ageze ko
kuko nabivuze ubwanje umukuru wa sentare ntayinuzwa ahubwo cyo yari gukora ngo ndabona yuko bidashoboka umuntu yasinzwe kwera iyo mico yerekeye amatongo uwo yasinzwe yari yakwiye kuca agenda mbere ya sentare ntayumvishe yuko uwo mucamanza yavyorenuzeye ibwirizwa shingiro kandi uwo mucamanza ya umukuru wa sentare ntayinuzwa yari guca yemeza yuko uwo yasinzwe ko bamurenganyije ngaho wumva mbonye ivyo yandika suko bizogenda ingorane rero niyo ubwanje rero uwo mukuru wa sentare ntayinuzwa ntiyumva neza role yiwe ntiyumva neza amategeko ico gihe rero wumva ko tufise ingorane mugabo uko gwiki je nababwiye yuko umuco uwo ari wo wese ukumira abantu kandi twese tungana imbere y'amategeko uwo muco siwo kugira rero twumvishe abantu yuko uwo muco dukwiye kuwuhindura tuteza rero kubishyira mu ndero tukabisigura neza kubisigura turashobora kubisigura kuva mu ishuri kuko ivyuko abantu bangana baravyigisha mu ishuri ngaho umuntu agaca agira application umuntu akaraba ingene mu buzima bwa misi yose iyi principe yuko abantu bangana ingene yubahirizwa mu Burundi ica kabiri mu bisanzwe abari mwinuzeye abatwara bari bakwiye guca bo nyene babisigura neza ako bagenda bavuga ati ngo nta ngorane ingorane zirahari kandi uwo muco ni kuraba ingene twuteza imbere kugira umuco ukumira twebwe tubandanye tuwukurikiza ikintu cose gikumira abantu zirashobora gutera ingorane zikomeye cyane nk'izo twabonye muri iki gihugu cyacu turindire rero ko haseseka amaraso reka rero dufate iyo ngingo hakiri kare bive ku bategetsi n'abari muri sosiyete sivile bonyine babigire no mu miryango babikore kuko ni ikintu cerekeye Uburundi bwose murakoze
murakoze ingorane zirahari nk'uko mubivuze ikintu cyo kurwa mushyira na Eric Segimana kugira ngo ubone batajijuka jijuke ko abantu bose bangana imbere y'amategeko umuryango abavyeyi kugira ngo abo bana babo bareke gukumirwa bangane ikintu bibaza ko gikenewe gukorwa n'aho hariho abatarajijuka nk'igihe mu kanya gatoya cyane rwose mushyira na Eric Segimana
kuri ivyo n'ubujyajya n'ubujyajya novuga ko ari ibintu generale tugoshobora gufatira ko kuko nababwiye ko no mu madosiyemise nta kanya imwe nk'iyo turigera turonka y'abantu bapfuye ko bavukana mugabo ngo kubera uri umukobwa ngo ntibutuguha ngo tuguhe itongo nta namwe ndavyumva hanyuma muntuzeye mumbabarire mbere yuko ngira mvuga icokorwa banze nishure no mama avuga ati bagenda kugira manipulation y'abantu ubu abarundi nibaza ko si ba barundi ba kera nk'uko uri kubabivuga barajijutse ubu bafite amaradiyo bafite ama WhatsApp uwize n'ubutitse uno munsi usanga bose bavuga igifaransa uwize n'ubutitse uno munsi bose usanga basoma amategeko atatu bayashyize mu kirundi barayatahura barayamenya hanyuma uno munsi abarundi n'abantu baciye ubwenge udashobora kuza gutanga igice wishakiye ngo ni kubera wize cyangwa utize ibintu byinshi bamaze kubyara la plupart ni uko n'iryo tegeko bagize bajyanze bakajyanwa kandi ntibajyanze kubera ko leta ibifitemo uruhara kuko yaba ibifitemo uruhara ntiyari kubyandika ngo itware mu nama shikiranganji ngo itware mu nama shingamateka ngo bagire icyo barivuzeho leta yari ishaka ko ribaho mugabo abenegihugu baravuga bati kizire iri rije kuduteza ingorane raba birangiye bagize birangiye byanse rwose ko rishobora kuja mu ngiro kandi twari twanabivuze bakiriko barajyandika bakiriko barashaka kuripropoza amategeko ingeso y'ubundi ntiyubaka urugo nibyo ibindi bihugu hari ibihugu byashobotse bigakunda si ukuvuga ko duca dufata umuco wa amerika ngo tuwushire ngana abo barafise imico yabo tudashobora gutwongana nk'ico badashobora gukoresha igihugu mubanze mumenye ko mu bintu cya mbere gihagaze ku muco kuko ikintu cya mbere cyishe igihugu hagiye habamo kugira kugenda twibwa imico yacu igenda iraba degrade irata agaciro imaze guta agaciro ntabwo ucyitwa umurundi muto hagaragara ku itegeko utagira umuco rero igihe cya mbere cyo kogwa icya mbere ni ukubahiriza amategeko igihe igira kabiri nacyo ni uko bategerezwa kubahiriza imico n'imigenzo y'abarundi basokuru badusigaranye bakamenya ko ari ikintu ntakogwa ko ikindi nacyo icyo kuvuga ko abantu bangana ntacyo umuntu ashobora guhagarara kuvuga ko abavukana batangana barangana abashaka kuvuga ko batangana ni babandi baba
ndabona akanya katujanye reka dusozere nashaka ngaruka kuri iwe madame Marie Louise Baricako mugire icyo muvuze akamumotera muri rusange kuri icyo kibazo nakahe
jewe ikintu no akamunotera ukugira nti icyo kintu reka tuvuga ati ibyo byo kuvuga ngo ntibangana barangana oya ntibarangana muri byose mugabo twarabitanguye byaratanguye biriho urabona ko twabivuze yuko ibwirizwa shingiro ryabyemeye kandi haraheze n'ukuri ibihe igihe kitari gito kuva mu myaka y'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda tubona ibihinduka turahagera aho tubwira tuti byose byaratunganye ndibaza yuko icyo kibazo naho kitaratungana ni ikibazo gikwiye kuguma ku meza y'abategeka igihugu kugira ngo babone ko ari ikibazo kinda gutunganirwa kuko hari ikintu turiko turabona abantu bose bariko barabona mu gihe abakenyezi badahawe ubushobozi uburyo hariho agahombo kandi ntiyahomba abo bakenyezi gusa ahomba igihugu kuko iyo umukenyezi aronse aba haronse umuryango aba haronse igihugu
reka dusabe n'umushirantahe Jeremy Ndoya nawe nyine akamo ateye kajyanye n'icyo kibazo cyo gutora ku matongo
Nairiki yavuze yuko icyo kubwa mbere ari kubahiriza amategeko tena yabwiye yuko kubahiriza ibwiriza shingiro iri hejuru yo kubahiriza amategeko kuko amategeko yose ateza kubahiriza ibwiriza shingiro kandi iyo bwiriza shingiro ikivuga ivuga yuko abanyagihugu bose barangana imbere y'amategeko kandi abagakingwa kumwe
akajambo kanyuma Eric Sigimana
akajambo kanyuma no gatera abo batarahinduka bashaka ko sanjuma iza yihuta yije yihuta yica byinshi ntibagende bukebuke nta mutsi w'ishibere kandi nibaza ko mu bibazo bihanze uburundi icyo kibazo ntabwo kiri imbere cyane mu bibazo bihanze uburundi hari ibibazo byinshi bihanze uburundi uno munsi bitwugarije mukwiyumvira ko mukadutegura ikiganiro akaba ari byo tujyamo ariko uno munsi ikibazo kijyanye no gutorana amatongo si ikibazo gihanze abarundi hanyuma abo nabo bataratahura biyumvira nkabo banigira mu meshi abana babo nobahanura ko bobireka kubera ko baba bazi ko abantu by'ukuri abo nimba bavutse bangana kandi bavutse bakwiye
murakoze Eric Nsengimana ndagushimiye cyane rwose madame Marie Louise Baricako ndagushimiye nawe mushyirantahe Jeanne Nindorera ku kanya mwatoye kuri iki kibazo nkoramutima ikibazo cyo gutorana ku fasoni ekano kubigene mwakoze cyane rwose
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika kandi murakarama.